FM。
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo. Ndabasuhuje bakoze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mudukurikira. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi ndaha mikoro mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera mu Rwanda.
Etienne Karekezi urakoze kuduha akanya. Nshuti namwe mwese muduteze amatwi turabaramukije tubaha n'ikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'umutekano muke umaze iminsi wibonekeza hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi n'igitega ku mugwa mukuru wa politike. Atwa kwibutsa ko mu kiringo kitarenza ukwezi hibonekeje abantu batera ibisasu vy'amagrenade mu bibanza bitandukanye bihurirwa ko n'abantu benshi muri ivyo bisagara nko ku bituro vy'amabisi n'ahandi. Harabaye kandi igitero hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura, imitego ku mabarabara nko muri komine Mugamba mu bumanuko bw'igihugu n'ahandi, aho abantu barenga 10 barasize ubuzima, abandi barenga 150 barakomereka. Igipolisi cy'u Burundi cyashikirije ko abakora ubwo bwicanyi bariko bararondegwa kandi ko bitebuke bose bazofatwa. Ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bavuga ko ubu babayeho mu bwoba ntangere ko bataha kare bavuye ku buzi, ndetse ko ari n'abareka kuja mu manza ziba ku mugoroba w'ijoro ku gutinya ko bohava bahagirira ingorane.
Tanzo mwanangu kumugora tuko tukataha kazaomba tuguma mugora kwera tashora kuguma tekeleje uyu mzira yuko mwanya n'umwanya zamva ibiturika utazugiteya hahagaze tamuvu kazona mugendo wawe mutanze hamwe araguye ahantu umuntu yabura ubwoba kati afite ubwoba cyane gose ubu unye
twebwe abanyagihugu ingaruka mbi bitugira ko ibi bitero bisigaye biba bituma tuba mu ruhagarara. Umuntu mu ruganda agahora akora iyo isaha 10 zigeze kandi haba hakiri kare atangira gutaha atazangira ibyago. Ikindi mu kazi dukora mu bwoba ko tuba twikeka ngo umwanya n'umwanya ntitwotegwa.
Acyo gituma twashaka gusaba abajejwe intwaro ko bokongereza abajejwe umutekano kugira abenegihugu bashobore kugira umutima utuje utekereje ubone ko bacongerewe nk'uko byahora.
Ubugingo ku munsi ku munsi tubona abantu bicwa, banyuruzwa, bahotegwa, bagirwa za furambi, bahagarikwa bidaciye amategeko. Ikingira agatari akazi na muntu, yubahiriza agatari akazi na muntu, ikingire umutekano abarundi bose.
Umuvugizi wa leta arahumuriza abarundi kubo umutekano ari wose, ariko agasaba ko abantu boguma barikanuye kubera bakora ivyo bitero yita ko arabakora iterabwoba baticaje. Prosper Ntagwamije hari mu kiganiro cagirishijwe n'abavugizi b'inzego za leta kuri uyu wa gatanu.
Nivyo ikintu cya mbere cyo nashikiriza bonyene barazivugiye ijyamigwi ya leta tabara n'abo bakorana mu gihugu cya Congo. Icyo twamenyesha cyo n'imigwi y'iterabwoba, mu gihugu iterabwoba ni ugufatwa nturaho Burundi gusa kandi kira noneho Burundi kuva kera bwanjye bugwanye iyo migwi y'iterabwoba. Muribuka ko Burundi bwarungitse inzego zo kugarukana umutekano muri Somalia ziraje muri Centrafrique. Ni urugamba rero rw'isi niko nubyita kandi namwe murabibona twaraye karusi benshi mwajya muri Bujumbura cyeje harabonabonye bashyize mu ijoro harabashyize ejo saa 12 renga bisigura yuko umutekano wose ari uriho mu gihugu. Ariko rero nta vyamazera de nta mwongo uri sato ibidahizwe aho twaba twashyize mu ijoro hamwe twaba ku isi atamugizewa nabi n'umwe akiriho tugaca twigumira ngaha twaba twashyize mu ijoro. Isi ntizofiba ijoro, abagizi ba nabi bariho. Ariko dutegerezwa kubaka igihugu tugavye, igihugu ca mana ngora ni chama na wasi chama na wakigwanya mga nicho kituma rero n'uyu mugwi utegerezwa kugwanywa kandi nibaza yuko uburyo buriho abenegihugu baranyuzwe n'uko dutegerezwa kuba bamwe tukumvikana hama inumba za amaho hari abantu n'ubu batanezerejwe na mahoro dufise bagomba kuraba ingene asubira inyuma ni mori mugabo nko musaba mubizi no mugihe cy'amahoro si byiza kugenda ijo muri rusange n'ukuri umutekano uriho ariko nababwiye nta by'amazera de harashobora kuba tugora na cyane hariya nicyo gituma ibihugu byose bizamba n'inzego z'umutekano n'iz'ubutungane ni ukubwira hagize ikigorana ibyo bintu bihashwe bituzwe bihanwe hanyuma bishobotse biherenge televiziyo ye bihere zose mu gihugu icya mbere cyo no gukomeza ya nyabune intwaro abateje umutekano hamwe n'ubutungane n'ukuri igihugu ni cyacu tukiteramire igihugu no kwiteramira hanyuma wataba umurongo bamushyire ku rutonde ajye mu butungane ahanugwe yase guhanugwa ahanwe niko bigenda.
Evrine Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe yibukije ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atako atari ko arakora ngo ateze imbere igihugu ndetse n'agateka kazi na muntu kisununure
tugiye mu gisana cy'umutekano naho nyene murabizi umutekano mu gihugu urahari mu gihugu cyacu cyose cy'u Burundi hose ni nyabagendwa kiretse ko haherutse kuba imigwi y'iterabwoba hakabaho inkozi z'ikibi icyo kibazo nacyo ni kibazo kiraba amakungu mugabo murazi ko twese aho duherereye umwe wese ahamagariwe kugira icyakoze kugira ngo aterere aciye muri ya nyabune kugira ngo amahoro umutekano dufite uno munsi ntibisubire inyuma kandi abenegihugu barabyumva babitahura. Ibi rero bavuga ko atakirakogwa n'ukuri n'abadakurikirana neza iby'u Burundi kuko mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu abenegihugu babwiwe imbere na leta nkotsi leta mbyeyi bari ku kivi mu nkundire gato ngaruke mu kijanye n'agatakazi na muntu naha a nyiricubahiro ari ku kivi ariko arakorana n'inzego zitandukanye cyane cyane ko muzi ko hasanzwe hariho inzego zitandukanye zitanga iki gisata hariho umugwi w'igihugu w'agatakazi na muntu hariho umugwi sever hariho umuhuza w'abarundi hariho inzego nyinshi ndetse n'ubushikiranganji ujeje kubungabunga agatakazi na muntu ibikorwa bariko barabikora kandi amaraporo arahari abagomba rero kumenya ibiriko birakorwa mu gihugu cy'u Burundi twabasaba kudatwarira hejuru ahubwo basome amaraporo kuriko birakorwa kuko biraboneka neza ko impinduka ihari kandi biraboneka neza yuko abenegihugu bose batahuye ko iterambere ry'igihugu rituraba twese ko umwe wese ataza guterera aciye mu gisata asanzwe aranguriramo imirimo kugira ngo ateze imbere igihugu yiteze imbere n'umuryango wiwe.
Ubutungane byemeza ko bwafashe mu minwe icyo kibazo cy'umutekano muke. Umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yemereye Ijwi rya Amerika ko amatohoza ya mbere yerekana ko harakagwi cy'iterabwoba kari nyuma y'ibyo bitero. Sylvestre Nyandwi yashikirije ko abantu batatu barimo abanyepolitike batavuga rumwe na leta aribo barongoye ako kagwi yita akiterabwoba.
Igenekerezo rya 2020 Nyakanga mu gisagara cha Bujumbura harabaye ibitero by'ibisasu ntezwa ntoki byatwaye ubuzima bw'abantu n'ibintu byononekaye. Ibyo bitero bikaba bifitaniye isano kandi bije bikurikira ibyari bimaze igihe bikorwa. Mu ijoro ryo kuwa 19 rishira wa 2020 Nyakanga naho hari habaye igitero mu micungararo y'ikibuga cy'indege cha Bujumbura citiriwe umuhisi Melchior Ndadaye. Ubushikiriza manza buriyamirije ibyo bitero bikorerwa abenegihugu ataco bazira kandi urahojeje imiryango yabuze ababo. Twihweje amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu, ibyo bitero n'ibikorwa by'iterabwoba n'ibyaha by'agahomerabunwa kuko ababikora badatera abasirikare ahubwo batera abenegihugu batariko barabarwanya hamwe n'ibibanza rusange. Abakora ubwo bubisha batera abenegihugu bitekaniye batariko barabarwanya ibintu n'abantu bikatikirira. Amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ibyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba karongowe n'aba bakurikira. Alexis Induhije ari nawe ari ku isonga ryako Nyamoya François barankitse Margarita Biremba Melchiade Nibigira Jean Claude batazira bayaga Niyukuri Nikora batazira gisiga Bahati Gad Albert Ndayira Gijerieve batazira 2026 nabandi tutaramenya neza umwidondoro wabo ariko kirondera ku bitero byakozwe ku mugoroba w'igenekerezo rya 2025 haruguruwe dosiye kubera ko abo barongoye ako karwi kwavuze bataba mu Burundi twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu kugira ngo ibihugu bibahaye indaro bibahagarike hanyuma bibashikiriza ubutungane bw'u Burundi bacirwe imanza dusavye ibihugu bibahaye indaro ko byofashanye n'ubutungane bw'u Burundi kugira ngo bahagarikwe turasavye cyane cyane ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC nibihurikiye mu nama mpuzamakungu y'akarere k'ibiyaga bigari CIRGL aho abo bantu twavuze bo babari canke bazabaraca rimwe rimwe ko bodufasha kugira abafatwe kisunzwe amasezerano atandukanye yo gufashanya mu by'ubutungane aduhuza ibyo bikaba byotuma amahoro n'umutekano bisasagara mu karere bitagenze uko bishobora guhungabanya amahoro n'umutekano mu karere kubera ko ibyo bikorwa ari iby'iterabwoba ndetse ari n'ibyaha ndengambibe ibyo nabyo bisaba ko ibihugu bifashanya mu kubirwanya mu kurangiza turateye akamo umuntu wese yoba afise amakuru kuri ibyo bitero by'iterabwoba kuyashikiriza parake canke inyamiramabi imwegereye tukaba tubemereye ko ingingo zose zishoboka zafashwe kugira ngo umwidondoro wazotanga inkuru ntuze umenyekane murakoze
yamara abagirizwa bobo barabihakana bakavyamirira kure Maître François Nyamoya umunyamabanga mukuru mugambe MSD tavuga rumwe na leta ari muri abo bikekwa n'ubutungane bw'u Burundi abona ko ari ugwikeko rwa politike
cyambere twashatse kwiyamiriza kwivuye nyuma bijya bitero by'amagrenade byahitanye inzira karengane tuvyiyamiriza cyane rwose kandi tukongera duhoza imiryango yabutse tukifatanya n'abo bandi bakiri mu mubabaro kubera ubwo ubishe ica kandi twiyamirije ibi byashikirijwe n'umushinga ngomanza mukuru wa Repubulika yagiriza abarongoye umugambwe MSD tukavuga ko uyu mugambwe abo yagiriza ataruharana na rumwe babifisemo kandi ngira abarundi bose benshi barazi ko bidahuye n'imico n'ingendo y'umugambwe MSD ibintu bene ibyo ahubwo mbere twebwe turanakeka ko bishobora kuba byakozwe n'urwego rw'iperereza kuko n'ibintu bakunda gukora iyo bashaka kwagiriza umuntu icyaha bikajyana n'uruhigi rumaze mu by'ukuri imyaka CNDD igira kuri MSD bavuze Alexis Nduhije bakavuga François Nyamoya mugabo mu by'ukuri saba gusa n'umugambwe wose baba bariko bararonde icya nyuma rero nacyo abo bavuga ngo barakoze amatohoza avuye kuri ubwo butungane ubutungane mukuru w'igihugu nyene yivugiye ko ari akamaramaza ubutungane we nyine yavuze ko buteye isoni ubutungane yavuze ko bumutera amarira mu kibanza c'abarundi ubwo butungane nibwo bushobora kuba ngo bwagize ngo amatohoza n'amatohoza afaditse ahari ibyo bakoze n'iremetanya nta n'ivyabaye ibyo byagirije ntaho bifatiye cy'umuntu ashobora kwibaza ni uko hashobora kuba harimwo imvo za politiki zo kurondera abantu batavuga rumwe na leta y'u Burundi
n'umufasoni Marguerite barankitse yamirira kuri ivyo yagirizwa yibaza ko ahogwa ibikogwa afasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda asigaye yakorera ikigo yashinze Mezo Shalom kuva cirukanywe mu Burundi
icyo niyumvira kuri ivyo birego banyagiriza ko no nkura iterabwoba iyo ntaba nari umukristu nari gushavura kuva mu 2007 baranyagirije ibitari bike mugabo bagomba kunshika inkokora n'ukuri nagira ndababwire kandi ndemeshe nabo bose banyumva ko ivyo birego bintumye ahubwo mbandanya nkora ibikogwa ubutumwa bw'urukundo Imana yantoreye jewe rero nagira ngo ubu ubagomba ngo banshe nkokora bagomba ngo mvuge nabi bagomba kumbure ko no kwihebura ihi bambewe sinzokwigera nihebura ahubwo baneye ikigongwe nzubandanya ngora niyamye nigisha abana gukunda igihugu cyabo gukundana kuba koko abavugira urukundo n'ubu rero ntibinteye ubwoba n'ubunda basubiriramo barabonye bahejeje kunyangaza ko nagiye nkubakira abana imahama nkigisha abana nkabarungika muri kaminuza nkigisha nkavura none bagira ngo bantere koko inteba ishushe amakungu amariri vomo baranciri urubanza ko guherayo babona mbandanya ibikorwa n'ukuri ndabaremesheje bantu munyumva mwese muhaguruke nimuze dufatane mu nda twange kubaducanisha ni kubera urukundo nkunda ikihugu canyibarutse urukundo nkunda imana mubona nambara ibara kuva kera ariko ntibintera ubwoba ndaremye
igitera amakenga abatari bake nuko bamwe mu bakekwa ababonye canke bafatiwe ahatewe ayo magerenade asase kinganda bishwe canke bapfuye mu buryo budasiguritse akarorero nuwafashwe kwigenekerezo rya 2009 ukwezi guheze mu Gatumba ahari yaje gutegwa grenade yahitanye abantu babiri igakomeretsa benshi uwo mugabo yarafashwe n'igipolisi yamara budakeye na kabiri umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkuri kije yatangaje ko uwo yari yafashwe yashatse gutoroka asinje mu modokari yarimo maze umupolisi akamurasa ariko aramukurikira akabona kwitaba Imana ubundi niwafatiwe mu Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura kuri yendwi nahanyene hari yaje gutegwa igisasu ca grenade cahitanye umuntu umwe umusore yafashwe yerekanywe ku mbuga gurukana bumenyi aboneka ko yakubiswe yakomeretse mu maso bukeye umuryango wiwe wemeje ko wahawe ikiziga cy'uwo musore ndetse agahambwa kwitegeye kujya igipolisi mu Kanyosha umuryango watwemereye ko wari wabanje kwanka kwakira icyo kiziga yamara mu nyuma ugategeye kwa kugihamba ku nguvu ku rupapuro ruhabwa uwitabye Imana handitse koko yapfiriye muhira ibi biratera amakenga abarani agateka akazi na muntu ari naho bafatira bagasaba ko amatohoza yigenga yokogwa bakikeka ko hari inzego za leta zoba zibifisemo uruhara muri kino kiganiro twasanga ijambo na Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cyagira ca mbere cy'umukuru w'igihugu uyu yahunze igihugu nawe nyine avunira kago inzego za leta kuraba neza ko ataba ari mu butegetsi boba bari nyuma y'ibyo bitero by'amagrenade kuri we harakwiye kuba amatohoza yimbitse
tariki 18 buca president Evariste agenda muri Nations Unies mu nama y'abakuru b'ibihugu bari muri Nations Unies niho bavuga ko hatewe ibisasu bitango amarokete kuri aeroport y'Ibujumbura hanyuma wabivuze ati jewe ni jewe yabaye regitabara etabara rero bivuze bidatevye hacha bama grenade kuwa bukiteye igitega bukeye bundi Bujumbura ku bitoro by'amabuse ayungisagara mu Kamenge hanyuma rero naho ndabati ni grenade mu Kanyosha harapfuma mama n'umwana mu Maria muntuze nya mu Gatumba ituraruhuka yo rero tabifatanya n'ugo rugendo prezida yaragize kubera ko byaciye biba atari hari nkabanzi kandi ko muri CNDD-FDD hariho abantu benshi bariko baragwanya ibyo Evariste ariko aravuga avuga ku bucamanza avuga ku basuma avuga ku biki kubera ko abariko baragiriza abantu batari bake bo muri CNDD-FDD kandi bari hasi hagati no hejuru abo rero bariko baramugwanya mu byukuri kobera ko bavuga bati ibi bintu aguma avuga bidodukwegera karambaraye rero nibaza nti imbonera kure mu bidoga barimwo jarumona sigurenza tubuge imbonera kuzigiza imisi zidoga kobera kasa ni wazata kazi kandi ku uyu munsi bavuga akazi funga urumva bavuga bati kuhunga abanyumutekano n'amagrande kwibigwanisha barayifise amagrande barayafise inkoba barazifise guhungabanya umutekano n'amagrenade cyangwa n'inkoho avet byabisigura biti burya rero reka twebwe tugire tuce tubyitirira bamwe batera kuri aeroport hanyuma naho babihakana tugume tubibekekako gushikaho twebwe tuzovuga tuti ubu ni baduha uruhusha twirabira umutekano wacu hama dusubire kwigarurira kwigirira ijambo mu gihugu cyacu ibyo twari twararonse ku kuri na kwigendera Nkurunziza ko barya bantu ba leta barabagize bijya okay nibaza ko abajya magrenade naje baravuga ati twebwe ni turimwo kandi washaka kumva ko batarimwo bisigura ko iyo leta tabari tacivuga muri bya rigize kuri Europe ntibari kwirwa baraterana magrenade ariko abarinze bavuga ati nitwebwe naje bavuga ati sawa kaza mu bivuze reka twe tugira binatwe amakiyo tubibitira tubakurikirane dukurikirane tudashaka dukubitire ku buhumbi ibi bintu bikwiye guhagarara uko bitanga uko ntumenye uwo biherera ntumenye uwo bihitana ntumenye uwo bizogarukira rero birakwiye guhagarara bihagarikwa nande ntibihagarikwa n'imbonerakure ekayi bihagarikwa na leta bihagarikwa n'abapolisi bihagarikwa n'igisirikare kuko ntiwagejwe umutekano w'abanyagihugu nibaje inama barabingene ibi bintu bihagarara rwose dusubire no kubyumva urumva n'itanduru ziriko ziragwira mu gihugu usangero uyu ntuzanya Président Evariste wa butegetsi bwiwe buriko burakumurekera burya bariko barabwo burya bariko barabwo bariko barabwimba mu mizi narabe neza bamusamaze ngo nabantu bari tabara nibiki ariko baratera amagrenade jewe ku bwanje ndibaza ko ari mbonera kuri zibiri nabihagarike navuga ati jewe aho ngeza ndasavye muntu baza gufata na grenade tumubone ariko arahanwa ubwo nyene kuko none bazimangana gute bazitera gute bagaca bazimangana ubwo nyene ko badafata abazitera none kuvuga rero abazitera barakomeye gusumba abapolisi gusumba abasirikare batashobora kubafata babavuze bati twebwe abazitera barakomeye kudusumba ntitubafate nimba none bananiye abasirikare n'abapolisi gatuze ko twata tugira bati ni nakana twamufatiye ngahe nakana two ngwibi nyiri nitonga habiturenganye nico tukeneye
ico bikoze umugwi w'igihugu wigenguje rwo gateka kazi na muntu CNIDH usanga harimo n'ukwihorahorana bifatiye ku mvo za politike kubera ubutungane budatunganiriza neza bose Sixte vinyini muraba twari uwo mugwi CNIDH afatira karuriro ku rugo rw'intwazangabo mu gisirikare gwatewe amagrenade yahitanye abantu babiri barimo umukenyezi wiwe iyo ntwazangabo irongoye batayo y'amajana 202 ikoreye amishamba cimeza rya Rukoko kurubibe bwo Burundi na Kongo aho muhari ugwanya leta rede tabara watangaje ko ufise ibirindiro uwo muhari ndetse waremanze bimwe mu bitero bimaze iminsi bikogwa Sixte vinyine muraba aratera ivyatsi ubwo bubisha
umugwi w'igihugu CNIDH urasavye leta y'u Burundi kubandanya matohoza aza yaratanguye kuri ubwo bwicanyi bw'iterabwoba kugira ngo ababugize n'ababashigikiye bafatwe bongere bashengezwe imbere y'ubutungane umugwi w'igihugu CNIDH urasavye ushimitse inzego zijejwe umutekano kongereza uburyo bwo gukingira igihugu n'abenegihugu na cane cane ishire hamwe inguvu n'izindi nzego zo muri aka karere umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu uhimiriza abanyepolitike canke abo bose wabafise ivyo baharanira kubikorana ubwitonzi bakirinda uburyo bwose bwo gukoresha igikenye amajambo akokeza ingwano inyifato canke ibikorwa byose byotera umudugararo nkuko byibonekeje mu minsi heze mu bibanza twavuze ikaba ari inyifato tunegura cyane ngo bihave bisubiza inyuma Burundi mu kugarukana injyane mu bene gihugu baza barateye intambwe ishimishije mu bijyanye n'ubumwe no gusubiza hamwe ariyo nkingi y'iterambere umugwi w'igihugu wigenguje rwate kazi na muntu usaba amakungu kwiyamiriza ivyo bikorwa bigayitse by'iterabwoba hamwe n'ababikora ukanasaba amakungu kubandanya ashigikira Burundi mu ntambwe buri kubugira kubijanye no gusimbataza amahoro umutekano hamwe n'agateka kazi na muntu mu gihugu edusure kubusa yuko kubiba kwihorahorana ntibirekwe n'amategeko umuntu iyo yakiriwe nabi aritura inzego z'ubutungane zikamutunganiriza ni kuvuga ko nta mwana ashobora kuzira icyo umubyeyi we yakoze ni nk'uko atamubyeyi yozira ikosa ryakozwe n'umwana wiwe twebwe rero icyo tubona nuko umuntu wese yoshira imbere ubutungane hanyuma umva ko atanezerewe agashobora gushikira inzego zibijeje kugira zimutunganirize hako umuntu agerageza kwihora cyangwa kwihanira wenyine. Twamacyivuga nibaza ko no muri raporo yacu y'ibihumbi 2020 twarabivuze ko ubutungane butegereza kuja imbere y'ibintu byose, ni ukuvuga ko ubutungane budakoze neza ibintu bikurikira biba bibi. Ubutungane butegereza kuba ubw'akarorero kugira ngo dushobore kuba mu mahoro.
Umuhari w'abakenyazi baharanira amahoro n'umutekano urafise intererano y'igikwiye gukogwa. Uwo muhari ubabazwa n'uko ibyo bitero bimaze iminsi biba bihitana abantu b'inzirakarengane, abagore n'abana. Maitre Immaculee Hunja atwara uwo muhari.
Abanyagihugu benshi bahasiga ubuzima bwabo n'abasivile b'inzirakarengane baba bari mu ngendo mu miduga ku masoko mu bibanza abantu basanzwe bateramiramo ikana grenade zirategwa mu ngo z'abantu. Mu bahitanywe n'ivyo bitero byose aho bimaze kuba harimo abagabo, abakenyezi, ugwaruka n'abana bakiri bato. Abadapfuye muri ivyo bitero barakomereka, abandi bagafungirwa ubusa, abandi bakanyuruzwa amazima yongo. Imiryango myinshi iramaze guhekurwa, ababyeyi igasiga imfuvyi nyinshi n'abapfakazi mu gihugu. Abo bapfakazi n'imfuvyi ntibakigira uwo batabaza kuvyerekeye umutekano wabo n'ababo canke inzego z'ubutungane bitura kuvyerekeye ababikiye ababo, kuko na prezida w'igihugu aheruka kuririra abanyagihugu ajejwe gukingira eka n'amakungu abirorera ko atabutungane bukiri mu Burundi. Nkuko wenyene aheruka kubivumera yavuze ati ahatari ubutungane nta mahoro abaho. Sagaseseshwa rumuri rero ko atamahoro ari mu gihugu, nubwo mu mvugo ihushanye n'ibyo prezida yavuze. Inzego nyinshi abarize umutekano zibandanya zivuga yuko amahoro yiraye mu Burundi. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urasubiye kwiyamiriza wivuye inyuma ibitero byose biri kubiraba mu gihugu n'ababikora, kuko atari inzira ishika yo guharanira ivyo bifuza gushikako. Kwica abakenyezi mu ngo zabo, abakenyezi bantaho nikora ku isoko bariko baratarataza barondera ifu barara bacumbiye imiryango yabo, kwica abana bakiri bato sivyo bizozana inyishu ku bibazo ababikora bafise. Turifatanije n'imiryango tuyihanganisha yabuze ababo muri ubwo bwikenyi butagira izina mu mubabaro n'agahinda iriko iracamo. Mbega aya mahano ubu bwikenyi bukogwa bwohera gute? Nk'uko umuhari wacu udahengeshanya kubishyikiriza, nta bitero nk'ivyo canke ingwano bizogarukana amahoro n'umutekano mu gihugu. Leta ntahubwo niyemange ko hari abanyagihugu bariko barapfa bahitanywe n'ivyo bitero, ko ubuzima bw'umunyagihugu wese butegerezwa gukingirwa ibihe byose, ababikora bose bagafatwa, abafashwe bagashengezwa, inzego ntizihutire kuzimanganiriza ubuzima bwabo n'ivyemeza byose biriko birakogwa. Hari abemanga ibitero n'abandi batavyemanga, ariko ingaruka ni zimwe ku banyagihugu. Ingwano Uburundi bwaraziciyemo, ariko iherezo ryabaye ibiganiro vy'abarundi ku bibazo vyose bihanze igihugu, na cyane cyane ivyerekeye intwaro y'igihugu ishobora kugarukana amahoro, umutekano, ubutungane n'iterambere kuri bose. Murakoze.
Mu nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI yabaye kundwa iheze i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye amakungu cane cane ibihugu bihana urubibe n'igihugu ciwe gushira inguvu hamwe mu kugwanya iterabwoba abona ko ryamaze no gushika mu gihugu arongoye. Nshuti namwe mwese mwari muteze amatwi Ijwi ry'Amerika, reka ikiganiro dusangire ijambo c'uyu munsi tukirangirize ngaha. Tubifurije amahoro n'umutekano iwanyu, mugira aho muba mwubahwe. Kuri mikro mwari kumwe na Tse Claver Niyonkuru, duhana gahindukira.
turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu ibyifuzo n'amakuru hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.